ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda, mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres araburira inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi ko muri Gaza ibintu bigeze iwandabaga. Uwahoze ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu mu Bwongereza Swela Breverman aravuga ko itegeko rishya n'amasezerano mashya yatuma Ubwongereza bwohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda bitazashoboka. Mu Burundi, Sena yemeje abantu barindwi bagize komisiyo y'igihugu y'amatora.
Uraze nk'ingingo ya 111 yo mu ibwiriza nshingiro iratomora neza uko ayo mazina yemezwa. Ivuga ko ayo mazina yemezwa mu nama nshingamateka ukwayo n'inama nkibuzamateka ukwayo. Bamwe bose bakayemeza ibirenge igice cya kabiri cy'abitavye ayo matora. Kuyabonye ayo mazina mu nama nkibuzamateka, mu nama nshingamateka ntiyaciyeyo.
Umunyamabanga mukuru w'umuryango CNL Simon Bizimungu ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres araburira inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi ko muri Gaza ibintu bigeze iwandabaga. Mu ibaruwa yanditse ahereye ku ngingo yari maze imyaka n'imyaka idakoreshwa, arasaba abagize ako kanama gukora ibishoboka byose kugira ngo ishyano ritagwa ku ntara ya Gaza. Iyo nama ishobora kuzaterana kuri uyu wa gatatu. Israel yahise imwamaganira kure ivuga ko abangamiye amahoro ku isi. Ku yandi makuru avugwa rya no hino ku isi, ndi kumwe na Fidel Niyongabo, Edir Rwema na Oriane Tangishaka. Nabivugaga intambara hagati ya Israeli na Hamas ku mimajyepfo y'intara ya Gaza. Ibimodoka bya gisirikare bya Israeli byazengurutse inkambi y'impunzi ya Jabalia. Oriane Tangishaka.
Kuri uno munsi wa gatatu, impande zombi zatanye mu mitwe bikomeye mu ntara ya Gaza. Ibyo bitero bikaba bibandanye kuremera abanyagihugu ba Palestina, babandanya kubura aho bahungira cyangwa ubufasha bw'abagira neza. Igisirikare cya Israel cyatangaje kuri uno munsi wa gatatu ko cyagize ibitero byo mu kirere mu bibanza bishika ku 250 muri Gaza mu munsi umwe. ONU yaramenyesheje ko byibonekeza ko Israel yongereje uburemere bw'ibitero byayo by'amabombe igira muri Gaza kuva ku mutaga w'umunsi wa mbere. ONU ivuga kandi ko abagwanyi b'abanyepalestina nabo nyene bongereje inguvu mu bitero byabo byo ku butaka, harimo iby'amarokete ategwa muri Israel. Abategetsi mu gisagara cya Israel bavuga ko bariko barakikuza igisagara cya kabiri kinini cy'ubumanuko bwa Gaza, Khan Yunis. Ibyo bitero byiyongereye mu bumanuko bwa Gaza bibaye inyuma y'ibindi byagizwe mu buraruko bwaho, harimo ibyagizwe mu gisagara gikuru cya Gaza. Bibaye kandi inyuma yaho igisirikare cya Israel kigabishije abantu ko bohungira mu bumanuko bwa Gaza, ikongera kikabategeka kwirinda ahari bitero.
Umuryango w'abibumbye urasaba iperereza ridafite aho ribogamiye ku gitero cy'indege itagira umuderevu ya gisirikare ya Nigeria cyahitanye abaturage 85 bari mu munsi mukuru ku cyumweru gishize. Fidel Niyongabo.
Ibiro by'umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU bijeje w'agateka ka muntu byasavye abategetsi ba Nigeria gukora itohoza ryuzuye kandi ataho rihengamiye, hamwe no gutuma abagize uruhara mu byabaye ku munsi w'Imana urangiye babibazwa. Ni mu gihe botegerezwa guhindishi y'akababaro abahasize ubuzima canke bakomeretse hamwe n'imiryango yabo. Benshi mu bapfuye ku munsi w'Imana urangiye bari abapfaso n'abana n'abageze mu zabukuru. Ivyo biro vyatangaje ko abategetsi ba Nigeria babuze ko abasivile bapfuye byabaye impanuka. Yamari ibyo biro byasavye ko ingingo zose zishoboka zofatwa muri kazoza kugira abasivile bakingigwe hamwe n'ibibanza by'igisivile. Umuvugizi w'ibyo biro Saif Magango yatangaje ko abategetsi ba Nigeria bategerezwa gusubira kwihweza amategeko igisirikare cisunga n'uburyo bwo gukora ibishoboka kugira impanuka nk'iyabaye ku munsi w'Imana urangiye ntizisubire kuba. Perezida wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu yategetse ko habitohoza ku munsi wa kabiri. Hari nyuma yuko igisirikare cyemeye ko imwe mu tudege twacu tutagira abadereva bita drone yari ikoreshejwe mu gitero ku migwi yitwaje ibigwanisho yishe mu bitabaye n'impanuka abanyagihugu baba mu mihana yahitwa Tudun Biri iri mu buraruko bushira uburengero bwa leta ya Kaduna. bari mu birori by'idini rya Kiislam bihimbaza amavuko y'umutumwa Mohammed.
Umuryango wa G5 Sahel ugiye guseswa warugizwe n'ibihugu bitanu byari byarishyize hamwe kugira ngo birwanye imitwe y'aba jihadiste mu karere ka Sahel dirwema.
G5 Sahel yashinzwe mu mwaka w'2014 yarigizwe n'ibihugu bya Mauritania, Chad, Burkina Faso, Mali na Nigeri. Ufaransa bwari bwifitemo uruhare runini. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize Burkina Faso na Nigeri batangaje ko bawuvuyemo. Mario yari yarasohotsemo mu 2022. Hari hasigayemo rero Chad na Mauritania bonyine. None nabo mu itangazo rimwe bashize ahagaragara bavuze ko bagiye gukurikiza ibikubiye mu ngingo ya 20 y'amasezerano nshingiro ya G5 Sahel. Ingingo ivuga ko umuryango ushobora guseswa biramutse bisabwe byibura n'ibihugu bitatu mu bawugize. Mu by'ukuri biriya bihugu bitatu byarangije gusohokamo ntibisaba bitomoye ko umuryango useswa, ariko na mbere na kare G5 Sahel yamye ijegajega. Mu 2017 yashinze umutwe w'ingabo umwe wo kurwanya imitwe y'abajihadiste, nyamara ntacyo wagezeho, ahubwo ubwicanyi bwariyongereye bukomeza guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi, abandi amamiliyoni babaye impunzi. Abahanga bemeza ko G5 Sahel yabaye imwe mu mpamvu z'akaduruvayo ka politike bakurikije coup d'etat zabaye muri Mali mu 2020, muri Burkina Faso mu 2022, no muri Nigeria mu kwa karindwi gushize. None ahubwo mu kwezi gushize batangaje ko bibumbi hamwe bavuga ko bagiye gushinga leta zunze ubumwe zabo bwite.
Murakoze Oriane Tangisha Kafide Nyongabo na Edirwe Makura y'umakuru avuga ryano hino ku isi. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabiyabwiraga mu ngingo nkuru, wahoze ari ministri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Bwongereza Suella Braverman aravuga ko itegeko rishya n'amasezerano mashya yatuma Ubwongereza bwohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda bitazashoboka. Arasaba ministri w'intebe Rishi Sunak guhindura ingendo. Yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'ikigo gishinzwe itangazamakuru cy'Ubwongereza BBC. Wari ministri ushinzwe abimukira Robert Jenrick kamaze kwegura. Muri aka kanya ministri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak ari mu kiganiro n'abanyamakuru, aho ari buvugire ko kohereza impunzi mu Rwanda ari bwo buryo buboneye bwo guca intege ababambutsa bakoresheje amato mato babinjiza mu buryo butemewe mu Bwongereza. Iyo nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Umuryango uharanira demokarasi n'uburenganzira bwa muntu witwa Freedom House ukorera i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uratangaza ko ibihugu bifite ubutegetsi bw'igitugu bikurikirana abanyamakuru aho bahungiye. Mu cyegeranyo yasohoye kuri wa gatatu Freedom House iravugamo n'u Rwanda. Inkuru tugezwaho na Geoffrey Mutagoma.
Umuryango Freedom House wabaruye kuva mu mwaka wa 2014 kugeza muri uyu mwaka wa 2023. Abanyamakuru 112 bahungiye mu bihugu 91 baberabijwe na Leta z'ibihugu bakomokamo. Bamwe muri bo bikorera ku giti cyabo n'abandi bakorera ibitangazamakuru bizwi. Mu byo Leta zabakoreye harimo kubagabaho ibitero, kubashimuta cyangwa kubatera ubwoba binyuze mu buryo bwinshi butandukanye. Umwe ari nk'ikoranabuhanga. Imiryango yabo yasigaye mu bihugu bahora ku nkeke nk'uburyo buziguye bwo guhungabanya abahunze. Kuri Freedom House, izi Leta zibikorera abanyamakuru batangaza ukuri noneho bikazitera ubwoba bw'uko zishobora kubazwa uburyo zikorera inyungu za rubanda n'amabizikora. muri iriya myaka 10 ishize guhera mu 2014 kugera mu 2023 Freedom House yabaruye kandi guverinoma 26 zakurikiranye mu mahanga abanyamakuru bazihunze muri zo harimo Ubushinwa, Uburusiya, Belarusia, Iran, Pakistan, Arabia Saudite, Cambodia n'u Rwanda. Freedom House ivuga ko u Rwanda rwibasiye abanyamakuru bahungiye nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, Afrika y'Epfo, Canada n'Ubwongereza. Isobanura ko rukoresha kwica, kubaneka n'ikoranabuhanga. Aha twakwibutsa nk'iby'abahanga baruvuzeho bya Pegasus byo guhoza ku nkeke imiryango y'abahunze cyangwa no kubagendaho ubwabo aho bari mu bihugu bahungiyemo. Freedom House ivuga ko ibyo yabonye bishobora kuba ari bike cyane ku biriho bya nyakuri, kuko hari ibiba ntibimenywe cyangwa se bikagorana kugenzura ukuri kwabyo neza. Ikindi kandi bishobora kwiyongera bitewe n'uko muri iki gihe abanyamakuru baberabizwa mu bihugu byabo ari benshi, bigatuma bahunga bagenda baba benshi. Freedom House isaba ibihugu bahungiyemo gufata ingamba zihamye zo kubarengera, birimo kubaha polisi barinda. Muri uru rwego ivuga ko Ubwongereza na Norvege ari urugero rwa mbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo iha abanyamakuru bari ku nkeke babarinda. Urugero ni nk'umunyamakuru Masih Al-Najjad ukomoka muri Iran.
Urakoze Geoffrey Mutagomba, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi Sena yemeje abantu barindwi bagize komisiyo y'igihugu y'amatora, abategarugori babiri n'abagabo batanu. Nairobi Eloge Wirikaneza.
Umukuru w'inamankengu z'amateka Emmanuel Nzohagera niwe yasomye umwidondoro w'abo bantu bindwi bemejwe n'urwego arongoye kumara imyaka itanu itongezwa bari mu murwi utegura amatora nk'uko ibwirizwa nshingiro byo mu 2018 ribivuga. Nk'uko abari mu nyubako wazi n'amankengu z'amateka ku murwa mukuru wa politike Gitega babibwijwe rya Amerika mu gusoma uwo mwidondoro, umukuru w'inamankenguza amateka hari ivyo yanse kuronda nk'ubwoko intara n'imigambwe abemejwe kuba mu rwiseni utunganya amatora baturukamwo. Mu gihe kandi ku mirwi yo muri kahise yari umukuru w'igihugu yabanza kugena umukuru n'icegera ba seni, ubu amabanga batowe bafise yagiye amenyekanye. Prosper Ntarwamiye niwe yatowe kugira azorongore uwo murwi. Uwo mugabo yigeze kuba umuvugizi wa seni, ubu yari umuvugizi wa leta y'u Burundi. Azwi cyane nk'umuntu wavuga make naho yajejwe amabanga yo kuvugira inzego. Mugabo yamabangutse kwitaba mugana n'abamurondera naho byoshika akabatanyisha afise abishurana umutima mu nda ubuzima bwakomeza. Eka no kubuhinga bwa none amenyesha makuru baba bo mu gihugu hagati no hanze y'u Burundi, iyo bamwikoze ko bakamwandikira basubiza. Umukenyezi Victoire Nahimana nawe yemejwe kuba icegera cy'umukuru wa seni, uwo yahoze ari umukenguzi amateka w'u Burundi. Ubundi mukenyezi ijwi rya Amerika ritabashije kumenya amabanga yahorana akaba ari Odette Bizumuremyi yatorewe kuba ubujejwe intwaro n'ubutunzi muri seni mu gihe Sylvestre Nyandwi yemejwe nk'uhagarariye amategeko. Uwo yari yabogojwe mu mabanga y'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika mu mpera z'ukwindwi, yari yayinjiyemo mu kwa munani 2016. Ari mu bategetsi barungitswe na leta Evariste Ndayishimiye mu biganiro by'ukwiyunga n'igihugu cy'u Rwanda. Umwe mu begereye umugambwe Sende David de yigeze kuba mu mabanga makuru mu rwego rw'iperereza agira ati naho yo umukenyezi wiwe bamusavye kumwandikira umutahe yari kubikora. François Bizimana aroye kuba ujejwe inyigisho no gutanga amakuru muri seni. Uwo mugabo azwi cyane nkuba kuwivata kandi atari umunwa arazi politike y'u Burundi, akaba yarabaye umuvugizi w'umugambwe Sendede uzwi cyane nka Sendede ya Nyangoma. Kugera mu 2015 ari mu bantu bazwi cyane n'abarundi n'abanyamahanga kandi bavugiye mu binyamakuru byinshi byo ku isi yanegura ubutegetsi bwa Sendede FDD. Inyuma y'uwo mwaka hadutse n'irya neza aturutse ku kindi kiringo ca nyakwigendera Nkurunziza cateye impari. Bizimana yaciye ashima kuja kuba umuhanuzi mu nama nkenguza amateka, n'ubu akaba ariho yaragihangamye. Leonidas Ndayiragije yemejwe nk'uzozezwa ubuhinga bwa none muri seni, nayo Gabibu Gaga kabaroye kuba ujejwe ibikoresho muri uwo murwi. Umenyesha makuru wigeze gukorera radio na televiziyo z'igihugu yahora ari umukuru w'ibiro bijejwe kumenyesha makuru mu nama nkenguza amateka, akaba yanabaye umuhanuzi w'umukuru w'inama nshinga amateka mu byo kumenyesha makuru. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNL yabwijwe ijwi ry'Amerika kwiyemeza wajya aba bantu bagize umurwi seni yahonyanze amategeko. Uku niko abidusigurira Simo Bizimungu.
Uraze nk'ingingo ya 111 yo mu ibwirizwa nshingiro iratomora neza uko ayo mazina yemezwa. Ivuga ko ayo mazina yemezwa mu nama nshinga amateka ukwayo n'inama nkenguza amateka ukwayo, bamwe bose bakayemeza ibirenge igice cya kabiri cy'abitavye ayo matora. Tuyabonye ayo mazina mu nama nkenguza amateka, mu nama nshinga amateka ntiyaciyeyo.
Reka n'umugambwe wa PDR wemeza ko utagishijwe inama. Gabriel Banza witonde umukuru wawo ariko bavuga ko atacyo bitwaye.
abagiyeho rero bokumva yuko bagiye gukorera igihugu bagiye gukorera barundi batamuntu bagiye gukorera kandi bozokora mu bwigenge ntangere
mugabo yifuza ko mwishingwa ry'amashami ya seni abanyamigambwe bogishwe inama
uyu mugu rero ugiyeho utangura amanama kumbure nabo byega bose matora kugira ngo tuvugane ingene hadoshigaho abaserukira uwo mugwe mu ntara mu makomine bahuri kwimo bose ko twagiye tubona ko muri kahise mu gihe atawamama usanga kumbure arabaca bigenza ukuca kuri
eka n'amashyirahamwe yigenga nta banywanya afise mu murwi mushasha mugabo yunga mu rya PDR Jaha Kizimana mukuru wa Foricon F rimwe muyaserukiwe mu gihugu cyose
ikomeye amashamwe yigenga ikomeye nabiriya igikomeye nuko abahari abashizweho botunganya ibintu neza kandi bakazobikora bikazo ibintu bishimisha abarundi bizo va matora bikaba ibizoshobora gutuma Burundi gubandanya inzira demokrasi burimo
bizimunga bere munyamabanga mukuru senere ya mugambwe urimo kutumvikana muri kino gihe asanga kuwo mu rwibubatse atamwizera utanga
Monakiwaza ni mbego gwego rugiye kuzokora ibiki rugiye kuzotunganiriza bande mu gihe kwatuza kujaho abantu bagishije inama
Murwiseni mu bikorwa bihurariye byihuta no gutunganya amatora y'abahanuzi b'imitumba y'abakenguza amateka n'abashinga amateka mu 2025 ni inshuro ya mbere y'amatora azobatunganijwe mu kiringo gitandukanye n'icyaha umukuru w'igihugu kuko yo bazoba mu 2027 ni kandi inshuro ya mbere y'amatora azobabaye intara zaratubijwe zivanwa ku 18 zija kuri 5 mu mise heze y'abakuru b'imigambwe barimo wa Iprona ucuditse na Centre DFDD uri ku butegetsi bari basavye ko amatora yimirije yobamo mucho birushirije hakaronderwa uburyo mva makungu kandi n'abahinga mva mahanga bakemererwa kuza kuyasuzuma eroje uri kaneza ijwi rya America
umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International urasaba inteko ishinga amategeko y'u Burundi gushakira ibisubizo ibibazo bitari bike biri mu itegeko ryemejwe mu mwaka wa 2016 rirwanya urugomo rushingiye ku gitsina Fidel Niyongabo
Ishirahamwe Amnesty International ivuga ko ibintu bidahuye biri hagati y'iryo tegeko n'amategeko mpanavyaha yemejwe mu mwaka wa 2017 bituma ibintu bidatomora neza ku vyerekeye amategeko abacamanza bo kwisunga Amnesty International yavuze ko gutorera inyishi ico kibazo ivyo tuma abageramirwa n'amabi akogwa yisunza igitsina bakingirwa kandi baronswa ubutungane kurushiriza Umuyobozi w'ishyirahamwe Amnesty International mu karere ko muri Afrika mu buseruko niyo mu manuko Sarah Jackson yavuze ko mu gihe itegeko rihana amabi akogwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka wa 2016 ari intambwe ikomeye yashitswe ko riri kwije ibisabwa n'akarere cyangwa n'amakungu Sarah Jackson yatangaje ko itegeko ryo mu mwaka wa 2016 ryongeye ibitari bike mu ntumbero yo kugwanya amabi akogwa afatiye ku gitsina Ngo gusigura neza ivyerekeye gufata abantu ku nguvu yamara yasiguye ko ku bibazo bimwe rimwe iryo tegeko rihonyanga agateka ka muntu ngo guta amakosa kubakoregwa amabi afatiye ku gitsina Ishyirahamwe Amnesty International itangaza ko kubitegeko rihana amabi ako gwafatiye ku gitsina hari ivyo ridahuriye ko n'amategeko mpanavyaha hari bigira ingaruka mbi kuri zimwe mu ngingo zivisa kamaro gakomeye z'iryo tegeko Akarorero igihe amategeko mpanavyaha yahinyanyogwa mu mwaka wa 2017 ntiyakoresheje insiguro ya nyuma yerekeye gufata abantu ku nguvu yatanzwe n'itegeko igwanya amabi akogwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka w'imbere yaho w'ibihumbi 2016 insiguro muri iryo tegeko ku byerekeye gufata abantu ku nguvu bivuga ko ibyo biba mu gihe atakumvikana kuba kwahabaye amategeko mpanavyaha yo mu mwaka wa 2017 yagumijeho insiguro ya kera ishimikira ku ikoreshwa ry'inguvu Ishyirahamwe Amnesty International ryavuze ko insiguro yuzuye yisunga amategeko mpuzamakungu ku byerekeye agateka ka muntu ku bijyanye no gufata abantu ku nguvu ari iyiri mu itegeko ryo mu mwaka wa 2016 iryo tegeko riratomoye ku bacamanza abashikiriza amanza abapolisi n'abandi bategetsi bajejwe ubutungane no kubahiriza amategeko Ishyirahamwe Amnesty International ryasabye ko ingingo ziri mu itegeko rihana amabi akogwa afatiye ku gitsina zihana ababana batubakanye mu mategeko zivanwaho Izo ngingo zirahonyanga uburenganzira bwo kubaho mu ibanga ubuzima bw'imiryango uburinganire hagati y'abantu hamwe no kudakumira ingingo ya 60 mu itegeko rihana amabi akogwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka wa 2016 rirahana inyifati ituma amabi afatiye ku gitsina kogwa iyo tegeko rikaba ryarashavuje abatari bake igihe ryarengana kubera ryashize mu ngingo zaryo uburyo bwo kwambara impuzu budashemeye ivuga ko bishobora gutuma abazambaye muri ubwo buryo bashobora gukoregwa amabi afatiye ku gitsina Ishyirahamwe Amnesty International itangaza ko iyo ngingo hamwe n'izindi ziri muri iryo tegeko zihana abakoregwa mabi afatiye ku gitsina kandi zikanabambika iceyi ko zikwiriye kuvanwaho. Iryo shirahamwe rivuga ko uretse guhinyanyura gushasha ivyerekeye amategeko, abategetsi b'u Burundi bategerezwa gukora ibishoboka byose kugira habone ku buryo n'inyigisho bikwiriye mu ntumbero yo gufashira gushira mu ngira amategeko. Iryo shirahamwe kandi risaba abageramiwe n'amabi akogwa afatiye ku gitsina gufashwa mu buryo bukwiriye. Imenyesha ko bategerezwa kugishwa inama mu mugambi wo guhinyanyura amategeko gushasha hamwe no mu gufata ingingo kubijanye no gushira mu ngiro ayo mategeko. Ishirahamwe Amnesty International ryasavye kandi u Burundi kwemeza no gushira mu ngiro vyihutirwa amategeko yerekeye uburenganzira bw'abafasoni ku mugabane wa Afrika yatewe kw'igikumu mu gisagara ca Maputo muri Mozambique araheze imyaka 20. Ayo mategeko yaragize uruhara rukomeye cyane mu guharanira uburenganzira bw'abafasoni ku mugabane wa Afrika. Yarafashije kandi abafasoni kuronswa ubutungane.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 2024 nibo barwaye indwara ya SIDA mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Umubare munini w'abantu ugaragara mu nkambi z'impunzi zitandukanye. Iyi mibare yatangarijwe mu nkambi y'impunzi ya Burengo ubwo hizihizwaga kumugaragara umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya SIDA ku rwego rw'intara. Jimisho kandi bakomera.
Iyi mibare yatangarijwe mu nkambi y'impunzi ya Burengo aho hizizwaga ku mugaragaro umunsi mpuzamahanga wo kurwanya SIDA ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru. Ubusanzwe uyu munsi wizizwa ku isi buri tariki ya mbere ukwezi kwa 12 buri mwaka. Muri Kivu ya Ruguru abarwaye SIDA bazwi n'ibigo bitandukanye bya leta bishinzwe ubuzima ni 2024, ariko abenshi muri bo bakaba ari impunzi. Ibi bikaba bitera leta kutamenya neza umubare wabo. Niko bwana Obe Mungili uyoboye ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku babana na virusi itera SIDA PNMLS mu ntara ya Kivu ya Ruguru abwirijwe rya Amerika.
Mukimbizi wote kwenye iko kama hakuna
kugeza ubaho impunzi ziri biragoye kumenya umubare w'abanduye virusi itera SIDA, ariko imibare dufite mu baturage basanzwe ni 2024. Mu nkambi z'impunzi rero niho hari umubare munini bitewe n'intambara z'urudaca zabaye mu duce twabo, kandi abagore benshi bagafatwa ku ngufu. Ibyo byatumye leta nayo idashobora kumenya mu by'ukuri abanduye SIDA ni bangahe mu nkambi z'impunzi.
Wakimbizi
yongeraho ko mu nkambi z'impunzi ariho hagaragara umubare munini waba barwayi, ku buryo leta binyujije mu bigo byayo bitandukanye itarabasha kumenya umubare nyakuri. Ariko hari icyo yizeza ko guverinoma igiye gukurikirana mu buryo bwimbitse iki kibazo, aba barwayi bose bakamenyekana bityo bakitabwaho ku buryo bukwiriye. Ubwo radijwe rya Amerika yashatse kumenya impamvu ubwandu bwa SIDA bwiyongeraho cyane mu nkambi z'impunzi mu burasirazuba bwa Kongo, twavuganye n'umwe mu bagore babana na virusi itera SIDA nawe wahunze imirwana ari gutashatse ku izina rye rimenyekana.
Inakuwa zaidi kwa sababu siye ba mama, tunaona mtoto hawezi lala njala.
Bitubaho cyane kuri twebwe abagore twahunze intambara, kuko haba ubwo wabuze ibyo guha abana, ibyo kurya ntabyo, umugabo akaba ntacyo nawe yazanye. Ubwo rero umuntu uraguha 2000 ukaryamana nawe utazi niba afite uburwayi cyangwa niba bufite. Igihe ugiye kwa muganga bagasanga waranduye virusi itera SIDA. Madame Françoise Kamatu uhagarariye ishyirahamwe ry'abahuye n'ubwandu bwa SIDA mu ntara ya Kivu ya Ruguru avuga ko leta nayo itabitaho nk'uko bikwiye abandi barwayi bose.
Wajamini neza wambia kama mgonjwa ukimwi ni mungu.
Abantu bose bagomba kumenya ko uwanduye virusi itera SIDA na wafite uburenganzira nk'ubw'abantu bazima. Ariko ikibabaje nuko guverinoma nayo itatwitaho habe na gato. Iyo umuntu yanduye virusi itera SIDA bamufata nkaho atari umuntu nk'abandi, ahubwo bakamuvangura, ibyo bigatuma nawe yumva ko atari umuntu nk'abandi. Igihe rero itegeko ryo kubahiriza uburenganzira bw'abantu babana na virusi itera SIDA zubahirizwa, nibwo n'umubare w'abandu ruzapunguka.
purke wasiweze kuambukiza watu wengine.
Kuri uyu munsi ministeri y'ubuzima yashyizeho igikorwa cyihariye mu rwego rwo kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze. Hari bamwe twavugishije ubwo bari bategereje ibipimo muri iyi nkambi ya Bulengo.
Ewa natuje kwipimisha turebe ngambi kuko ndi aburubugwayi nomba nkutuje kwipimisha none si twese niko tuhujije ubuzima rye baba igwaye ugasanga bambukirije abandi
bari kuvuga bari gupima sida sinone natwe tugiye kwipimisha turebe
imiti harahugera ukabona ni imiti mikeya ariko noneho wajya kuyivuza ukumva ya miti baguhaye ndihuye n'ubugwayi bwawe bite nuko batubye ngo hano baradupima bamenye ubugwayi bw'umuntu n'ukundi ngiye nsinziraga ndi no kugenda mu rugendo nkiyibagirwa garwara n'amagoti ugasanga n'intoki ziri guhinara nkumva naza kwipimisha kuko mbyumvishije yuko bari gupima abantu uburwayi.
Raporo zitandukanye zasohowe n'amashyirahamwe atabogamiye kuri leta muri Congo zigaragaza ko ubwandu bwa virusi itera sida bwiyongeye kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 kurusha umwaka wa 2022. Ibibazo amashyirahamwe agenda agarukaho cyane kurusha ibindi ni ukubura imiti n'ubundi bufasha bw'ibanze ku barwayi ba sida muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Muri raporo ishami ryawo ni ryita ku barwayi ba virusi itera sida UNISIDA, abarwayi 540 babaruwe kuba barwaye sida, 8000 gusa nibo bafashijwe mu bigo nderabuzima bitandukanye byo muri Congo mu mwaka wa 2022, ariko abandi bakaba batagira ubufasha. UNISIDA ivuga ko kugeza ubu bufasha bukiri buke cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka MSF ku ruhande rwayo rivuga ko ubwandu bwa sida bugenda bwiyongera umunsi ku wundi kubera imitwe yitwaje intwaro ikorera mu Burasirazuba bwa Congo, aho abagore bafatwa ku ngufu cyane kurusha utundi duce twose two mu gihugu. Muri raporo yayo MSF yatangaje ko abagore 70 bafatwa ku ngufu, ibyo nabyo bikaba ari imwe mu mpamvu zikomeye zishobora kuba zitera ubwiyongere bw'ubwandu bwa virusi itera sida cyane kwa bibasirwa ari impunzi. MSF ivuga ko inkambi igaragara mu ifatwa ku ngufu kurusha izindi ari ya Bulengo, ibi bigatuma n'umubare munini w'abandura virusi itera sida, yewe akaba ari nabyo bitera guverinoma gukora ubukangurambaga bwo gufata ingamba zo kwirinda no kurwanya sida muri iyi nkambi. Imibare ya nyuma itangwa na komisiyo y'impunzi muri Congo CNR ishami ryayo riri muri Kivu ya ruguru ivuga ko inkambi ya Bulengo ifite impunzi zibarirwa ku 264. Jimmy Shukurani bakomera Ijwi rya Amerika Igoma.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Kuri wa gatatu urukiko rw'ikirenga rwa leta ya Colorado mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika rwatangiye kuburanisha ubujurire bw'urubanza rw'abaturage bashaka kubuza Donald Trump kwandikwa ku rutonde rw'abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu ataha Eddie Rwema.
Barega Trump ko yigometse ku gihugu binyuze mu gitero cy'abayoboke be cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Capitol. Bityo rero ko bikurikije itegeko nshinga ry'igihugu mu ivugurura ryaryo rya 14 igika cya gatatu, guverinoma ya Leta ya Colorado idakwiye gushyira izina rya Trump ku mpapuro zo gutora majonjura yo mu ishyaka ry'abarepublikani azahakorwa ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa gatatu umwaka w'2024. Ku itariki ya 17 y'ukwezi gushize umucamanza wo mu rukiko rw'ibanze rwo ku rwego rwa leta yaciye urubanza avuga ko Trump afite uruhare mu bikorwa byo kwigomeka kuri guverinoma y'igihugu, ariko ko afite uburenganzira bw'uko izina rye ryandikwa ku mpapuro z'amatora. Barajuririye bavuga ko bitumvikana ko umuntu wemejweho icyaha cyo kwigomeka ku gihugu yakwemererwa kugira umwanya mu butegetsi, kandi ko binyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu. Trump nawe yarajuriye avuga ko urukiko rwamuhohoteye rumwemeza icyaha atigeze akora, kandi ko nta rukiko rufite ububasha bwo kumubuza kwiyamamaza no gutorwa. Kuri uyu wa gatatu inteko y'abacamanza bose uko ari 7 b'urukiko rw'ikirenga rwa leta ya Colorado rwatangiye kumva impande zombi. Guverinoma ya Colorado isaba ko icyemezo cya nyuma na nyuma cyaba cyarangije gufatwa ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa mbere gutaha kugira ngo imenye niba izashyira cyangwa niba itazashyira izina rya Trump ku mpapuro z'abakandida. Nyamara kandi umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga rwa leta ya Colorado nawo ushobora kujurirwa mu rukiko rw'ikirenga rwo ku rwego rw'igihugu. Uretse uru rubanza rwo muri Colorado, izindi nka rwo zizwi mu nkiko za leta byibura zindi esheshatu arizo Alaska, Maryland, Michigan, New Hampshire, New Mexico na Rhode Island.
Urakoze Eddie Rwema ntano turangirije ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kwa mwaduteza matwi nkuko mubikora buri munsi dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi igikombe imana ikuboneye kiruta impinga wiboneye umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye imana.